Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu na Desire Sindihebura.
Ndabaramukije mwese mukunda amakuru y'iwacu, amakuru mukurikirana muciye ku rubuga ngurukana bumenyi wezi tatu akaburungi wacu agakwego Burundi akaburungorwe. Muhundire ano makuru yo kuri uno wa gatatu ndahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Imisi 51 irarumanye bagenzi bacu bane bakorera ikinyamakuru iwacu babohewe mu gasho k'intara ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bahagaritswe kwa 22 ukwezi kw'icumi uno mwaka. Abatari bake bakaba babandanya gusaba ko bagenzi bacu borekugwa atakirinze gusabwa. Nayo amazu arenga ijana aramaze kubomoka yatari make, nayo akikujwe n'ibidengeri by'amazi bivuye ku ruzi Rusizi rwuzuye ruca rwirara mu mazu y'abantu. Mugenzi wacu yashitse ngaho arabitubwira muri ano makuru. Mu bijanye n'inkino, umugwi nseruko yagihugu intamba mu rugamba w'abakuze bari mu gihugu cy'Ubuganda gukina inkino za Sekafa Challenge Cup bahejeje gutsindwa n'igihugu cya Djibouti ibitsindo 2-1 mu rukino rugira gatatu. Abasore bumumenyereza Alain Olivier Niyunge ko batazira mutombora bakaba bamaze gutsindwa inkino zitatu kuva iryo higanwa ritanguye. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mukanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'ubutungane, aho iminsi 51 iheze bagenzi bacu bane bakorera ikinyamakuru iwacu babohewe mu ntara ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bahagaritswe kwa 22 ukwezi kw'icumi muri uno mwaka muri komine Musigati, aho bari bagiye gutohoza. Amakuru yavuga ko hari abantu bitwaje ibigwanisho bari bateye kuri uwo munsi. Bamaze iminsi 5 gusa mu gasho ka komisariya y'igipolisi y'Ibubanza, icyariho cy'umushyikiriza amanza mukuru wa Repubulika muri iyo ntara yabagirije kwifatanya n'abashatse guhungabanya umutekano. Ivyo biruko mu gihe ikinyamakuru iwacu abashinga amateka bagize ubumwe bwa Buraya baraye basohoye itangazo, aho basaba umushyikiranganji w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana kurekura abo bamenyeshamakuru kuko ataco bagirizwa. Aho nta wibagiye bamwe mu bamenyeshamakuru kuru amashirahamwe arahanira gateka kazi na muntu hamwe nako bwigenge bwo kumenyesha makuru. Bose basaba ko abamenyesha makuru borekugwa kuko ataco bagirizwa akazi bari bagiye gukora barakarekuriwe n'amategeko. Tuvuye mu by'ubutungane tuje mu byo kunguruza abantu n'ibintu. Abunguruza abantu n'ibintu mu gihugu cy'u Burundi bagiye gukoresha impapuro nshasha, aho ni nk'agatabo ndangamuduga bita Carnet de Bord Sécurisé mu rurimi rw'Igifaransa. Ako gatabo gato kazogugwa 38,000 nayo kanini kako kaguguye amafaranga 47,500. Kiretse ako gatabo hari n'ibindi biciro by'izindi mpapuro byahindutse. Ibyo bikabonekera mu ngingo yashizwe ku mukono n'abashikiranganje babiri ubukigega ca leta hamwe n'uburaba ibyo kunguruza abantu n'ibintu. Byinshi kuri iyo nkuru tubibaza mugenzi wacu Raymond Zimana.
Nkuko biboneka ku ngingo abashikiranganje babiri ubukunguruza abantu n'ibintu hamwe n'ubukigega ca leta bashize ko imikono ntango z'ukwezi kwa gatandatu nahitanguye kuja habona muri kuno kwezi kwa 12. Abashoferi batwara abantu n'ibintu bagiye kuza barakoresha ubutabo bushasha ndangamuduga bita Carnet de Bord Sécurisé mu rurimi rw'Igifaransa. Ibiciro bikazoba bikurikira: agatabo ndangamuduga gato impapuro 30 kazogugwa 38,000 amafaranga y'amarundi, kanini nako k'impapuro 62 kagugwe 47,500 kugira uronke uruhusha gukunguruza abantu n'ibintu mu gihugu hagati. Permis de transport intérieur, ipikipiki, jipe n'umuduga muto voiture mu rurimi rw'Igifaransa bizotanga amafaranga 19,000. Imiduga mito mito ifise ibibanza biri hagati ya 10 na 18 nayo nyene izotanga ayo mafaranga 19,000. Iyirenze ibibanza 18 nico kimwe na kamionete izoria 22,800. Kamyo bene ipima hagati y'itoni 3 na 10 irihe 45,360. Irenza amatoni 10 68,000 nayo kamyo romorke irihe 106,400. Kugira umuntu aronkwe uruhusha muzamakungu wo kunguruza abantu n'ibintu Permis de Transport International, voiture na jeep bizoriha 38 yifise ibibanza biri hagati ya 10 na 18 40 yifise ibibanza kuva 18 gushika kuri 30 45 kuva ku bibanza 30 gushika kuri 60 60 y'ibibanza biva kuri 60 kuduga 100,000 kamyo 5,000 nayo kamyo romorke izoriha 200,000 z'amafaranga ya marundi kubijanye na control technique ipikipiki izoriha 22,000 umuduga voiture 55,000 uwo mu bwoko bwa jeep 68,000 minibus canke bus 70,000 camionette 85,000 fuso izoriha 120,000 kamyonini 137,000 nayo ibiduga bikwegana bikazoriha 105,000 mwishiramwe ry'abunguruza abantu n'ibintu atrabu bavuga ko naho bavyumvise ko hari bigiye guhinduka batarabona iyo ngingo ishiraho ibyo biciro bicasha nizo mapuro nshasha share nirambe umunyamabanga wa atrabu akeka ko iyo ngingo ishobora gutangura gushyirwa mu ngiro muri kuno kwezi kwa 12 akaba yatumenyesheje ko azogira icavuze abonye biri muri iyo ngingo mu bushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu tubarondeye batubwiye ko bazogira ico bavuze ko mu makuru yacu yo hanyuma
Raymond Zimana urakenuye tuvuye mu byo kunguruza abantu n'ibintu tuje mu by'imibano ahamazu arenga ijana amaze kubomoka yanda atari maka kikujwe n'ibidengeri by'amazi bivuye ku ruzi rusizi guzuye ruca rushwara ingo z'abantu ahababaye cyane ni ku musozi wa mushasha ya mbere zone gatumba komine mutimbuzi intara ya Bujumbura amakuru twakuyaho kuri uwo musozi akavuga ko abanyagihugu bifise bamwe bamaze gutangura kwimuka abandi nabo barataye barahunga baja gusaba indaro ababuze iyo baja ubu inzara izuri inzara igikonyozi naco ngo kirabarembeje kuko batagira aho barara n'ivyo bifuka mbere ngo n'indwara ziza zatanga nguye kubafata ale majeste barenga
ugishika kuri uwo mutumba wa mushasha ya mbere wa zone gatumba komine mutimbuzi ntara ya Bujumbura ubona amazu menshi yabomotse ayanda kikijwe n'amazi biturutse kuri uzi rusizi rwataye inzira bivuye ku mvura nyinshi yaguye muri ako gace abanyagigo ku ngaho ku mutumba wa mushasha ya mbere ya zone gatumba komine mutimbuzi bemeza ko amazu arenga ijana amaze kubomoka naye abafise uburyo bamaze kwimuka ku gace abandi bajya gusaba indaro abahasigaye bakaba barembejwe n'inzara nukuraho batiri kumusaya utibage n'ingwara ziza zatangwe kwibonekeza
bamwe baratewe n'amazi baza bari mu iyo basembera hari n'ikindi tutinya ingwara tafisa abana zirafisa abana bato batunatwegwe bakuze ingwara ni ngombwa byasugumye byose y'amazi ateye bisha bigenda hejuru byose bikagenda n'umukuku w'amazi none zijya ni ingwara guze
abajeje intwaro kuri uwo mutumba wa mushasha ya mbere muri zone gatumba komine mutimbuzi bamenyesha ko atawurashika bagarurikire ko baba bagira neza canke leta y'u Burundi bagasaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira bimura ababa ngaho hantu kuko ico kibanza kitagikwiye kugira abantu bakibemwo
hamatwebwe nk'abanyagihugu ku ngorane dufise n'ibazo dufise ngaho twosaba tuvuga tuti leta ni dufate nk'uko abandi ihore bafata idusegura nako ikibazo atari cyo no munsi nuko leta yoraba urundi ruhande canke ahandi hantu hameze neza tukava ngaha kuko urabona ngaha umwanya wose imvura iguye hama hari umwuzure urabona nko urabona inzu ziri mu mazi abantu babona ko turara mu mazi twaba dusetera mu mazi nk'inji kubera tuburiyo tuva niyo tuje iyo ruza hose ruza ruhitana ibintu ibijyanwe urabona nkaho sarasanze ari bwasugumwe urabona ko ba mazi yaje uwumva nta sugumwe kihari umva byose biri muri twebwe bene igihugu
imvura nyinshi yaguye mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama ntiyononye ibintu ngaho gusa muri zone ya Gatumba no mu ntara ya Cibitoke mu rurengero rw'igihugu komine Mugina imvura nyinshi yaguye mu ntango ya zarukuno kwezi kwa Kigarama yabomoye imisozi yononye ibintu n'abantu abashika 26 bahitanywe n'iyo mvura bitutse ku bibomoka by'imisozi mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Kayanza imvura nyinshi yaguye mu ntango ya kuno kwezi kwa Kigarama yabomoye amazu yononye imirima y'abanyagihugu muri iyo ntara yongera ibomora n'amazu ababa mu makomine ya Gatara na Kayanza iyo mvura yiboneke jemo cyane bakabasaba gufashwa na cyane cyane ko benshi batagiraho bakikumusaye
Ale majeste barenga na urakenuye ndabamenyesha uko amakuru y'iwacu mushobora kuyaronka muciye no kuri WhatsApp ku nimero 76 22 44 mukandika musaba ko mworonswa amakuru y'iwacu mukanya tubandaniza mu bijanye na politiki
amakuru y'iwacu
umukuru w'umugwi seni ujejwe gutegura amatora amenyesha ko abanyagihugu bitezwe kwiyandikisha mu iyandikwa ry'abazotora ririko riraba mu matora ya 2020 batiyandikishije mu mwaka uheze hazotogwa ibitigiri bike bidashobora kurenga 100,000. Pierre Claver Kazihise arongoye seni avuga ko hatokwitegwa abazokwiyandikisha benshi kuko mu iyandikwa ryabaye mu mwaka uheze ariho hiyandikishije abatari bake. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Emery Kwizera.
Umukuru w'umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora seni mu kiganiro kwamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu yatangaje ko abarundi bazotora batiyandikishije mu mwaka uheze batora ibwirizwa shingiro batazoshika canke ngo barenga 100,000.
Nukuru duharuye neza dusanga yuko ningereranyo nizwahabiye bose dusanga yuko tarabantumira ngo barenga 100,000 ntabari tabari bashika cyangwa barenga 100,000 muri bose bateza kwiyandikisha. Urumva ni kungereranyo turavye uko barundi bangana turavye abahunze bahungutse turavye nabo twiyumvira ko mbure bo barasigaye kwiyandikisha ari bakeye. Ingereranyo rero niyo turibaza ko bangana kandi turibaza ko ibitigiri bitazorenga nk'ibyo.
Kuri abo bitezwe mu minsi ibiri heze hatanguye igikorwa cyo kubandika, umukuru w'umugwi seni yemeza yuko amaze kwandikwa abantu 36,000 n'abantu 62, avuga yuko iryo yandikwa ari akaryo kahawe bake basigaye kuko abarundi benshi bamaze kwiyandikisha ngo nta gitigiri cy'abiyandikisha kinini citezwe.
Mu bisanzwe tumaze kubona ibitigiri byamaze kwiyandikisha benshi 5,000,000 zirenga, nuko atamurindi munini utezwa kubaho mu kwiyandikisha kuko koko abenshi bariyandikishije. Aho rero huboneka igitigiri kidasanzwe abajejwe kwandika bofata umwanya wo kuvugana n'ababakurira kugira babahe intumbero bamaze gutahura igituma bimeze uko.
Kuva kuri uyu wa 10 Kigarama mukamenya yuko umugwiseni watanguje imanikwa y'intonde mfata kibanza z'abazotora mu 2020 basanzwe bariyandikishije mu mwaka uheze bangana 5,000,000 n'abantu 742,000.
Nayo umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko leta arongoye ishaka ko ishure ry'igipolisi cy'u Burundi riba irya mbere muri kano karere, na cyane cyane yuko hari abansi b'igihugu bashaka kuzimiza bamwe muri izo ngabo. Ivyo Petero Nkurunziza yabishikirije kuri uyu wa kabiri igihe polisi n'intwaza ngabo nshasha zariko zirarahira hariya muri zone ya Mitakataka muri komine n'intara ya Bubanza. Petero Nkurunziza akaba yabasavye kudahemukira igihugu cabibarutse kuko ngo hari abahemu bagiye baraboneka muri kahise hamwe na kahave.
Tubwirizwa kuba dufise intwaza ngabo zibikwiye kandi zishoboye mu gipolisi. Ibyo navyo bikaba bishoboka ari uko atunganijwe inyigisho za mbere n'iza kaminuza zijane n'akazi k'igipolisi. Twivuza ko ishure kaminuza ry'igipolisi riba ishure ry'akarorero mu karere. Muri kino gihe arabagomba kuzimiza bamwe mu bajejwe umutekano. Ni mube maso rero mwirinde kugwa mu mutego w'abansi b'igihugu. Kubw'ibyo twagomba tubatekerere impanuro tubahejeje gushikiriza indahiro zabo. Tubahamagariye kuba indongozi nziza zubaha kandi zubahiriza amateka n'amategeko agenga igihugu cy'u Burundi. Bamwe bamuri mwebwe twaye turabona muri kahise kakuwe na kavuba barahiye kugahiga ngaho ukamuzi ibyagiye bashikira abansi b'igihugu bama bagabirije kugira ngo bazimagize bamwe mu bajeje umutekano. Muragira amaso nimugira amatwi mwiyubare kwiye amenyo y'abatwenzi basomore amaze kandi uza kuwe mu Burundi kugira amaso nimugira amatwi mwirinde ubudemu aha kuko igishane cy'ubwizigwa n'ubushinwa. Mwirinde ubuhemu kuko ntawe mu gihugu apfagize amahoro.
Turangiriza amakuru yacu mu bijanye n'inkino aho umugwi nserukira gihugu w'abakuze mu bagabo uhejeje gutsindwa kuri uno mugoroba n'igihugu cya Djibouti ibitsindo 2-1. Uburundi bukaba butakaje urukino rugira gatatu mu ihiganwa rya Sekava Challenge Cup ririko ribera ngaho mu gihugu cy'Ubuganda. Ugo rukino rukaba rwagira gatatu inyuma yaho Burundi bumaramarijwe n'igihugu cya Eritrea mu kubutsinda igitsindo kimwe kubusa. Ivyo mukamenya yuko ihiganwa rya Sekafa kuva ryabaho igihugu cha Eritrea kitari bwigere gitsinda igihugu na kimwe mu myaka irenga kuri 12 heze Sekafiba. Mu rukino rwo kugurura Uburundi bukaba bwari bwatsinzwe n'igihugu cy'Uganda ibitsindo 2-0. Ivyo rero bikaba bituma abasore bumumenyereza Ale Olivier Niyunge ko batazira mu mutombora inyuma y'urukino bazokina bazoca bazinga ibirago batahe kuko bazoba bavuye muri iryo higanwa abenshi rero mu bakunzi b'urukino rw'umupira w'amaguru bakaba badatahura ingene inyuma y'inkino zigera kuri 16 umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba utari kuratsinda urukino na rumwe uwo mumenyereza mukuru abandanya amenyereza uwo mugwi ariko abarongo yishira hamwe y'umupira w'amaguru mu Burundi akaba atakintu na kimwe bashaka kuvuga ko musaruro muke w'umumenyereza Ale Olivier Niyunge ko batazira mutombora tuvuye mu bagabo dusimbire mu bigeme batarenze imyaka 17 u Burundi n'ubunyene kumugoroba bukaba buhejeje kunganya n'igihugu cya Tanzania ibitsindo 3-3 mu ihiganwa rya Sekafa Women Challenge Cup ririko ribera muri ico gihugu cya Tanzania muri abo bana batarenza imyaka 17 mukibuka ko u Burundi bwari bwatsinzwe n'igihugu cy'u Buganda mu rukino rwo kugurura ibitsindo 4-0 nino kuri ayo makuru avugwa mu ntamba mu rugamba haba mu bagabo ndetse no mu bigeme tuce turangiriza kwa makuru y'iwacu twa twateguye kubashikiriza kuri uno wa gatatu reka nshimire mwebwe mwafasha kanya ko kuyumviriza bagenza nje bamfashije kuyegeranya nabo ndabakengurukiye cyane Desire sindihebura nabashikirije ndabifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu murakoze
amakuru y'iwacu
amakuru y'iwacu